Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri Musaha. Kaze mwese. Uyu ni umunsi wa gatandatu. Tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi. Inama nshingamateka y'u Burundi yaraye yemeje kumuhingamo wo kuri uyu wa gatanu integuro y'ibwirizwa rishasha rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta. Iyo nteguro nshasha ije mu ntumbero yo kugabanya umwanya muremure ayo masoko amara n'igiturire kiyavamwo. Abagwiza tunga bava mu bihugu by'akarere k'ibiyaga binini East Africa Community iribwirizwa ribaha uburenganzira bumwe n'abarundi mu guhiganira amasoko. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Itegeko rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta gisungwa gushika mu Burundi ryashinzwe mu ntango z'ukwezi kw'icumi mu 2008. Umushikiranganji w'ikigega cya leta Domitien Diyo kubwayo yemeza ko iryo tegeko ritakijanye n'ibihe bitewe n'impinduka zabaye mu gisata cy'ubutunzi haba mu Burundi no ku rwego mpuzamakungu. Diyo kubwayo yetse abashinga amateka bimwe mu turusho integuro nshasha izanye.
Iyi integuro nshasha ntushobora gufasha mu gihe ibaye itegeko yuko umwanya bahora dufata kugira ngo amasoko ashobore gutegurwa atangwe akontorogwe uwo mwanya dushobore kubona yuko wogabanuka. Ikindi nacyo gihambaye ni uko mu gisata cy'amasoko ya leta nta kinyegezwa kirimwo twahora twumva havugwamo ibintu bijyanye n'imiturire. Rero muri iyi nteguro y'inyanyurwa y'itegeko twifuje yuko ibintu byokorerwa ku mugaragaro.
Iyo ngendo yo gukorera ku mugaragaro hari ibindi ndiho kubwaye asanga byo ikomeza.
Hariho uburemere mu gutunganya ibijyanye n'amasoko bivuye ku kuntu itegeko ryari ryubatswe. Ubu rero tukifuza yuko itegeko ryokorosha akarorero n'utanga nko mu gihe dushikiwe n'impanuka iratwarigeze kubibona mu 2014 aha mu gatungu habaye ibyago tugasanga kugira ngo tuzoshobore gutanga nk'ibikorwa byo gushobora gushikira habaye ingorane bivanye n'inyandi itegeko ryubatse birashobora kugorana ugasanga n'icyo umuntu yagomba gukiza agiye gushika byamaze kugorana.
Integuro y'ibwirizwa rishasha uburenganzira bungana abagwizatunga b'imvukira nabo mu bihugu bya yase. Ibi hari abashinga amateka bitanyura.
Cyerere ufite amakenga yuko turavye ibihugu bibanye nko muri Tanzania usanga meme na permis de travail ikwiye kuronka ko natwe code de marché public yo muri ibyo bihugu yoba yugururira abarundi byoroshye nkuko uburundi buriko burabikora.
Umushikiranganji ndiho kubwasanga amakenga adafashe.
Mu Burundi twarinjiye muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko hariho rero ivyo twabona yuko izo tugirira akamaro kandi biriho. Rero tugeze kuri iyi chapitre y'ama marché public mukagira amakenga mubonye yuko twashizemo yuko nabo muri aka karere bashobora kuza gusumisha nabo bagafatwa nk'abarundi umwanya umwe umuntu ashobora kubitegera. Mugabo ku rundi ruhande nuko tuzi ko abarundi batari bakwiye kugira ubwoba ngo nuko bagiye muri competition n'abandi bo muri aka karere. Si ukuvuga yuko duca twugururira n'uwatwugariye ku miryango. Abaguza tunga barabizi uko isoko yaguka niko uronka uburyo n'uburenganzira bwo gushobora kugira icyo uyikuyemo.
N'ikibazo cy'ibiturire nticyahazwe.
Nibyo etike deontologie zamaze atanzwe. Mugabo ikibazo cy'igiturire n'ikibazo gikomeye. Nagomba kubabazanya ko bamushikiranganje haravugwa mwa kijya kigo yuko mbore n'agashahara kabo ko bari gato kandi n'ahantu bari solicite cyane. Nibaza ko mbore mwoshyiraho izindi mesure kugira ikibazo cy'igiturire mwa kijya kigo kigabanuke.
Nanyene ndiho kubwayo sikabibona.
Ikode etike de deontologie. Kurya igiturire n'ikibazo cakambi k'umutima w'umuntu. N'uyu munsi atayihari hariho abatabirya, naho ziri hariho ababirya. Ariko ntitwoca tuvuga ngo tubireke gutyo, kuko no kwigishwa no kumenya ko ufisa ingendo ugenderako, intumbero ugenderako, navyo birafasha kugira ngo umuntu ashobore kumenya ingene yigenza.
abandi bashinga amateka nabo nk'uyu mukenyezi basanga mu itangwa ry'amasoko hatorabwa amafaranga yonyene.
Turabona ingene ariko aratanga amasoko keshi bisunga uwagize ibiciro bitoya mu banzi. Hariho rero abacu bakorora ibiciro kugira bironkira isoko gusa. Bamaze rero kuyironka ugasanga iyo bari kubashira mu ngiro ibikorwa ugasanga babikora bikura batabikora neza, ari naho usanga mbere mu bikorwa bakoze ataburambe ibyo bikorwa usanga bifite.
Abashinga amategeko ijana batandatu harimo abari batumye nibo bemeje integuro nshyashya y'ibwirizwa hariye kugira ngo itunganywa ry'amasoko ya Leta. Iyo nteguro yemeje ijana ku ijana. Akatari gake amashyirahamwe ahanira uburenganzira bwa kiremwa muntu nayagwanya igiturire yari idogeye igisata gitunganya amasoko ya Leta ko cyamunzwe n'igiturire kandi kwa kenshi abatsindiye amasoko bataba bifitiye ubushobozi. Eroje Urika neza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko mu myaka indwi iri imbere izoteza imbere urwego rw'uburezi mu mugambi wo kugira ubutunzi bw'igihugu buzobe bushingiye ku bumenyi. Yamara ibitsigiriye by'abarangiza amashuri yisumbuye, amashuri makuru hamwe na za kaminuza ntibaronka akazi bibandanya kwiyongera. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiriwe ubusa.
Imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi agaragaza politiki y'uburezi mu myaka irindwi iri imbere bwa Edouard Ngirente minisitiri w'intebe yavuze ko muri rusange urwego rw'uburezi rumaze gutera imbere ku buryo bugaragara nubwo hari naho bitameze neza. Uru ni urwego ubutegetsi bufata nk'ishingiro ry'izamuka ry'ubukungu mu myaka 23 ishize. Imibare itangwa n'ubutegetsi igaragaza ko mu byiciro bitandukanye by'uburezi nk'ibyumba by'amashuri n'ibindi byunganira ubumenyi byazamutse. Nko mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu 2013 umubare w'abigagamo basagaga 180,000 bangana na 25% n'ibice 4% by'abagombaga kwiga muri iki cyiciro. Muri 2016 umubare wabo nawo urasaga 200,000 bangana na 23.5%. Naho ku mashuri makuru na za kaminuza hagati ya 2015 harangije abanyeshuri basaga 100,000. Muri 2016 n'imisago bangana na 16% barangije icyiciro cya mbere. Naho abandi basaga 8,000 bagize 79% barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Abasaga 500,000 nabo bari kuri 5% barangije icyiciro cya gatatu. Nubwo biri uko ubushomeri kubarangiza biganje mu rubyiruko bwo bukomeje kuvuza ubuhuha. Imibare ya 2017 irashyira abarangiza kaminuza n'amashuri makuru kuri 27.7%, igashyira kandi abarangije amashuri yisumbuye kuri 35% badafite icyo bakora. Minisitiri w'intebe Ngire ntaragaruka ku ngamba mu myaka irindwi.
Binyuze muri gahunda y'igihugu yahanga umurimo, guverinoma izakomeza gushyiraho uburyo bufasha abarangiza amashuri kwihangira imirimo no korohereza kubona inguzanyo zo gushyira mu bikorwa imishinga yabo. Guverinoma yashishikaje kandi za kaminuza mpuzamahanga kuza gufungura amashami yazo mu Rwanda kugira ngo zitwunganye mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi busubiza ibibazo biri ku isoko ry'umurimo. Hazashyirwaho ikigega kigamije guteza imbere imishinga y'ikoranabuhanga no guhanga ibishya, Innovation Fund. Hakazanashyirwaho kandi ahantu hihariye hazafasha abanyarwanda n'abanyamahanga bafite impano zihariye kurushaho guhanga ibintu bishya.
Bamwe mu badepite barasanga icyo ari ikibazo cy'ingutu bagasaba kugira igikorwa. Depite Constance Mukayuha arasanga urubyiruko rwagombye koroherezwa mu kubona inguzanyo mu kwihangira imirimo.
Mwatweretse abarangije amashuri badafite imirimo, ariko se ko ari benshi turabakoresha iki kugira ngo tubabusorbe vuba nuko bakwihangira imirimo? Haba nibaza yuko wenda bashobora kuba rekomberiti cyangwa se bakagira bakigishwa imyuga kugira ngo bashobore kwikorera inganda nto n'iziciriritse. Kwabangabo bose ntabwo bazahabwa akazi na Leta bakahagiba iyo rekonversiyo, ariko tukanabahuza na secteur financier kugira ngo babone amafaranga yo gushobora kuba batangiza inganda zabo. Ndumva rero ku guhuza umurimo no guhuza ubumenyi no guhuza secteur financier ari byo byatuvana muri iki kibazo cya shomaje kuko kiraremereye.
Umukuru wa guverinoma akavuga ko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yagihagurukiye.
Aho ngaho Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda irimo kubishyiramo imbaraga mu kureba ko urugero nk'uriya mwana ukoze divayi izajya ku isoko gute kugira ngo n'ibyangombwa ture ko standard zabyo zuzuye ibone kuba yagurishwa, abakora imitobe n'ibindi.
Naho Depite Pelagie Mukantaganzwa wagasanga byibura barangizaho kugira ngo bakomeze bashomere Leta yakabashyiraho uburyo bwo kubahugura mu mugambi wo kubabyaza umusaruro.
Natekereje nyise ntacyatekerezwa kugira ngo abo banyeshuri barangiza mu gihe batarabona akazi ngo babyazwe umusaruro, cyane cyane bakerekezwa ahantu dukeneye ingufu nibahabwa amahugurwa y'igihe gito ariko bagakora mu bice bitandukanye bikeneye ingufu ariko ntibicare ngo babe abashomeri kandi dukeneye amaboko.
Minisitiri w'Intebe avuga ko iyi gahunda n'ubusanzwe yatangiye ihereye mu bizi ubuhinzi n'ubworozi.
Abo bajene nabo mu kutufasha ndetse bamwe muri bo batangiye kuba aba members ba za cooperative bagiye gufasha akagenda agiye gufasha abahinzi gutunganya ishyamba cyabo banarangiza akamera nk'ufashemo shares muri cooperative aho bati nange reka futanye namwe ubuhinzi. Ibyo rero binatuma urwo rubyiruko rwize izo science na technology ruhera rutangira no kuzikora mu kazi karwo ka buri munsi.
Ufatiye ku bipimo byagenderwagaho mu kugaragaza umubare w'abashomeri mu Rwanda 2011-2014 abarangije amashuri yisumbuye ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda cyagaragaje ko bari ku 9%. Kuba rero mu 2017 bari kuri 35% bitomora ko baba bari kubye hafi inshuro enye. Nicyo kimwe n'ubushomeri ku barangiza amashuri makuru na za kaminuza 2011-2014 bari kuri 14%. None ubu bari kuri 27.7% nabo byumvikana ko bikubye hafi inshuro ebyiri. Kuri gahunda y'ubutegetsi mu myaka 7 ni ukuzahanga miliyoni n'igice by'imirimo mishya idashingiye ku buhinzi. Ni gahunda itari nshya ku yari isanzweho yo guhanga imirimo 200,000 buri mwaka kandi kugeza ubitarigeze igera ku muhuza ndenga ubutegetsi bwifuza. Uretse iki kibazo cy'ubushomeri ku barangiza kwiga mu Rwanda, abadepite baranagaragaza ko ireme ry'uburezi rigicumbagira. Impinduka za hato na hato zitaramba muri uru rwego zishyirwa mu majwi nka nyirabayaza na yipfapfa na ry'ireme ry'uburezi. Bivuze rero ko bigoye gushyira imbere intero yo kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi igihe haba hadafashwe ingamba zita jegajega. Aha bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Turabashimiye bagenzi bacu ku makuru badushikirije mu karere k'ibiyaga binini. Ubu naho tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Ndabira mkijan tuti wakunzi mnahise mkumvulizi vigani lovira diju gya Amerikari Samina ni Washington DC mkirundi ni Kinyar Gwanda hano mwisi ya chumi numunani mulikume na Joy Diani na Hazwe ndongwe vigani lovino mnani
bya bindi ko imigambo idakora amashyirahamwe yigenga adakora amaradiyo adakora byahagaze bya bindi ko itumba ry'igikorwa rimeze rimeze nari ku buryo ubushomeri inzara ubukene biguma byongerekana byahagaze cyagihugu cyabivomo byahavuye mu nzira cyaje sirikare cyangwa ipolisi byaperereza biri ko birasambugwa byahagaze ibyo byose tuzeza guca twicara tubyumvikane tubirara.
Uyu ni Leon Sengendakumana icagira cy'ubutwara umugambwe sabanyafrodebu hari mu murwi urimo abatavuga rumwe na leta bitavye ibiganiro by'abarundi bimaze iminsi bikobera rusha muri Tanzania. Ngendakumana arageruka kuvyo uwo murwi wari umaze kugera ko kuri wa gatanu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Nungirinda bahikazi, ibiganiro bihuza abarundi birabandanya rusha muri Tanzania kuri wa gatanu byari bitegekanijwe ko abanyepolitike b'abarundi bahurira mu nama ya bose kugira ngo bashikirize ivyegeranyo vy'ivyo bashitse ko mu mirwi itandukanye ariko siko vyagenze. Ibiro vy'umuhuza vyabonye ko hava haba uguharira no kutumvikana bigatuma bamwe biyonjurura. Pierre Clavernier nkuru akoreje Ijwi rya Amerika rusha haratwibutse uko vyagenze.
Kugira ntagire abahava biyonjorora mu biganiro bihuza abarundi canke ngo ukutumvikana kutwara umwanya munini ibiro by'umuhuza byafashe yindi ntumbero yo gukoresha. Ubu abahinga karuhariwe mu biganiro bashimye guca mu migwi yose kugira ngo begeranye ivyiyumviro abanyepolitike bahuriza ko n'ivyo badahuriza ko kuvyerekeye intandaro n'umuti ku ndyane zadutse kuva mu mwaka w'2015. Ibiro by'umuhuza vyabwiye abo banyepolitike ko bizoce bishira habona urwandiko rurimo ivyiyumviro vyabo vyose mu nyuma bazosha bahurira mu nama rusangi kugira ngo baharire kuvyo batumvikanako. Ni mu gihe iyo nama rusangi yaritekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu. Ico bikoze amakuru ava muri iyo migwi avuga ko hari mirongo ntarengwa bamaze gushikako. Nk'uruhanda rwa leta n'umugambo uri ku butegetsi iruvuga ko guhindura ibwirizwa shingiro bibwirizwa kubandanya kuko ari ubwigenge bw'igihugu. Uwo mugwi ntukozwa kandi leta y'ubumwe kuko ngo yoba ari yamagabura nyama. Umugambo wa PDR utwagwa na Gabriel Banzawitonde uri muri uwo mugwi.
Nukuri turabye tamfata kibanza nta kamariza nera barundi nta kamariza nera igihugu kandi twe turemera kama 2015 yavuyeho kandi akaba ari inzego zitore na bene gihugu nibaza ko burero mu imanyu sigaye icyo turadusinga nico gutegura amatora y'2020 cyo gituma rembere cyane yakamo bagenzi banje banye politiki bari mu mahanga baze gukifatanya n'abandi bataye mu Burundi nyuma y'ibiganiro kugira ngo byo barondera muri leta mfata kibanza zo bironke inyuma y'amatora bigendeye amatora twarusha amajwi twahawe na bene gihugu ku Burundi baramaze kwinjira mu ntwaro mfata mu ntwaro rusangi mu ntwaro ya demokarasi kandi twifuza ko iyo ntambwe yosubira inyuma turasaba muhunza yuko yudufasha mu gutegura urupapuro rw'inzira ahari mu rupapuro turasaba cyane ko hojamo ingingo n'ibihano by'abantu bagira mu matora bagaca bikuramo cyangwa abandi bantu iyo bananiwe mu matora bagatsindwa bagaca bafata inzira y'imigumuko no gutesha akaga mu gihugu
abo mu migambi tavuga rumwe na leta nabo mu byo bamaze gushika ko bavuga ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano ya Arusha bitokomwa komwa n'ubutegetsi buhari ikindi bamaze gushika ko no gukingira gateka kazi na muntu gushiraho icuka ciza ca politike no kugura amaradiyo yugawe rebo sengenda kumana nicege twatwara umugambwe sabanya Frodebu uri muri uwo mugwi
turabe ko bwabwishye mu Burundi bwahagaze bamwe batotezwa byahagaze bamwe banyuruzwa bakazimangana bagatogurizwa byahagaze byabindi ko imigambwe idakora amashyirahamwe yigenga adakora amaradiyo adakora byahagaze byabindi ko itunga ry'igihugu ko rimeze nabi ku buryo ubushomeri inzara ubukene biguma byongerekana byahagaze cya gihugu cyari cyahanyivomo byahavuye mu nzira cya gisirikare cya gipolisi byaperereza biri ko birasamburwa byahagaze ibyo byose tuvuga guca twicara tubyumvikane tubirabe icya gatatu bivuga tuti ko none ibyo twasezeranye byose bitajya mu ngiro byama byananiranye kugira bije mu ngiro akarere ko dufashe iki ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika byo dufashe iki ishyirahamwe mpuzamakungu byo dufashe iki twebwe twafashe iki byose dushyira hamwe kugira ngo twubake cya gihugu nka rujya rwego rw'umuhuza ntiruriko ko byo bateza gukora hariho umugwi uje kuba ibyo kubahiriza ibyo agateka kazi na muntu nturikura ko byo bateza gukora hariho umugwi ujejwe gutohoza ukuri kuri kazi no gusubiza mwaro nturikura ko byo bateza gukora nibindi nibindi ko mugaranti ivyo bibeho
ubwo ruhande nyene rwashimikiye kugushiraho inzego zumvikanywe ko na bose kuva ku mukuru w'igihugu gushika hasi ku bakuru b'imitumba izo nzego ngo nizo zoca zishira mu ngiro amasezerano azova muri ivyo biganiro barimwo no rubando rw'amashirahamwe yigenga hari ivyo rumaze gutanga nk'intererano nk'uko amakuru ava mu bari muri ivyo biganiro bitubwira harimo kudatahukana ibiganiro ngo bije kubera mu Burundi no gusaba ubudahangagwa kugira ngo abariko barashikiriza ivyiyumviro ngaho ntibazobizire bongera koko ibihugu vyakiriye impunzi vyo zikingira nuko hoja inzego zoshiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi hanavuze n'ikibazo cyo gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe no kujaho umugambi w'ubutunzi no gusaba imfashanyo imigwi yose yasaniyajije gushira hamwe ivyiyumviro inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatanu kiretse umugurimwo leta nabo bari kumwe ubu rero ntiharamenyekana umunsi w'inama ya bose izokorana umwe muri abo banyepolitike yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari igikorwa coroshe kuko ari bazoca habera impari nyinshi ku bibazo nkoramutima arashima ariko iyo ngendo yafashwe n'umuhuza yo kubanza gushira mu rwandiko rumwe ivyumviro vya bose yemeza ko iyo nama izociba hamaze kuboneka nk'ibice 60 vy'amasezerano vy'Eclave niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
inama nshinga mateka y'u Burundi yaremeje kumuhinga mu kuri wa gatanu integuro y'ubwirizwa rishasha rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta inyiguro nshasha ije mu ntumbero yo kugabanya umwanya muremure ayo masoko amara n'igiturire kiyavugwamo nk'uko vyemeje n'umushikiranganje yajeje uje amasoko ya leta inkuru ya Roje wirikaneza kuri Ijwi rya Amerika i Bujumbura
Itegeko rigenga itunganywa ry'amasoko ya leta gisungwa gushika mu Burundi ryashinzwe mu ntango z'ukwezi kw'icumi mu 2008 umushikiranganji w'ikigega cya leta Domitien Diop ubwabo yemeza ko iryo tegeko ritakijanye n'ibihe bitewe n'impinduka zabaye mu gisata cy'ubutunzi haba mu Burundi no ku rwego mpuzamakungu niyo ku bwayo yetse abashinga amateka bimwe mu turusho integuro nshasha izanye
iyi integuro nshasha yoshobora gufasha mu gihe ibaye itegeko yuko umwanya wahora dufata kugira ngo amasoko ashobore gutegurwa atangwe akonorogwe uwo mwanya dushobore kubona yuko wogabanuka kindi nacho gihambaye nuko mu gisata cy'amasoko ya leta nta kinyegezwa kirimwo twahora twumva havugwamo ibintu bijanye n'imiturire rero muri iyi nteguro y'inyanyurwa y'itegeko twifuje yuko ibintu byokorerwa ku mugaragaro
iyo ngendo yo gukorera ku mugaragaro hari ibindi ndiho kubwaya asanga byo ikomeza
hariho uburemere mu gutunganya ibijyanye n'amasoko bivuye ku kuntu itegeko ryari ryubatswe ubu rero tukifuza yuko itegeko ryokorosha akarorero n'utanga ni nko mu gihe dushikiwe n'impanuka iratwara igeze kubibona mu 2014 aha mu gatungu habaye ibyago tugasanga kugira ngo tuzoshobore gutanga nk'ibikogwa byo gushobora gushikira habaye ingorane bivanye n'inyandi itegeko ryubatse birashobora kugorana ugasanga n'icyo umuntu yagomba gukiza agiye gushika byamaze kugorana
Integuro y'ibwizwa rishasha uburenganzira bungana abagwiza atunga bimvukira naho mibugo vya yase ibi harabashinga amateka bitanyura
cyere rofite amakenga yuko turaje ibihugu bibanye nko muri Tanzania usanga meme na Peru bido travaye igiye kuronka ko natwe code de marché public yo muri byo bihugu yoba yugururira abarundi byoroshye nkuko uburundi buriko burabikora
umushyanganye ndiho kubwasanga amakenga dafashe
urundi twarinjiye muri aka karere ka Afrika y'Useruko hariho rero ivyo twabona yuko izo tugirira akamaro kandi biriho rero tugeze kuri initiative y'ama marché public mukagira amakenga mubonye yuko twashizemo yuko nabo muri aka karere bashobora kuza gusumisha nabo gafatwa nk'abarundi umwanya umwe umuntu arashobora kubitegera mugabo ku rundi ruhande nuko tuzi ko abarundi batari bakwiye kugira ubwoba bari bakwiye kugira ubwoba ngo nuko bagiye muri competition n'abandi bo muri aka karere si ukuvuga yuko duca twugururira n'uwatwugariye ku imiryango abagwiza atunga barabizi uko isoko yaguka niko uronka uburyo n'uburenganzira bwo gushobora kugira icyo uyikuyemo
n'ikibazo cy'ibiturire nticyahaze
nicyo etike deontoloji byamaze yatanzwe mugabo ikibazo cy'ibiturire n'ikibazo gikomeye nagomba kubabazanya ko bamushyiranganje haravugwa mwa kijya kigo yuko nkumbure n'agashahara kabo ko bari gato kandi n'ahantu bari solicite cyane nibaza ko nkumbure mushyiraho izindi mesure kugira ikibazo cy'igiturire mwa kijya kigo kigabanuke
naha nyene ndiho kubwayo sikabibona
ikode etike deontoloji kurya igiturire n'ikibazo chakami kumutima w'umuntu n'uyu munsi atanyari hari haba kabirya naho ziri hari haba birya ariko ntitwoca tuvuga ngo tubireke gutyo kuko no kwigishwa no kumenya kufisa ingendo ugenderako inumero ugenderako navyo birafasha kugira ngo umuntu ashobore kumenya ingene yigenza niha haba hirya no hino twumva hariho amashyirahamwe by'ukuri akora neza kandi igiturire kikavamo nuko bafise imigambi n'ibikoresho byo gushobora kurwanya icyo gico
abandi bashinga amateka nabo nk'uyu mukenyezi basanga mu itangwa ry'amasoko hatorabwa amafaranga yonyene
turabona ingene ariko yatanga amasoko kenshi bisunga uwagize ibiciro bitoya mu bandi hariho rero abaca bakorora ibiciro kugira bironkere isoko gusa bamaze rero kuyironka ugasanga iyo bari kubashyira mu ngiro ibikorwa ugasanga babikora bikura batabikora neza ari naho usanga mbere mu bikorwa bakoze ataburambe ibyo bikorwa usanga bifise
abashinga amategeko ijana na batandatu harimo abari batumye nibo bemeje integuro nshasha y'ibwirizwa hariye kugira ngo itunganywa ry'amasoko ya leta iyo nteguro yemeje ijana ku ijana akatari gake amashyirahamwe ahanira uburenganzira bwa kiremwa muntu nayo agwanya igiturire yaridogeye igisata gitunganya amasoko ya leta ko camunzwe n'igiturire kandi ko akenshi abatsindiye amasoko bataba bifitiye ubushobozi eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda abajeje intwaro mu commune ya Mpanda na Rugazi yo mu ntara ya Bubanza mu Burundi bemeza ko abana bo mu duce tumwe tumwe twayo ma commune bageramiwe n'ingwara zituruka gufungura nabi indongozi zo ku rwego rw'intara zisigura ko biva ku kutamenya gutegura imfungurwa z'abana abandi nabo bakavuga ko nyabu na batagira ivyo bategura Diane Ndonse akoreje Ijwi Amerika ibubanza
Nubwo atabitigira bitangwa abajeje intwaro mu makomine ya Rugazi na Mpanda baremeza ko hagaragara ingwara zo gufungura nabi mu bana uduce tugeramiwe ahanini ni mu masite ane yo muri komine Rugazi ariyo Nyaminama Nyunzwe Kabanga hamwe na Nyagatara muri manda naho ni ku mutumba wa Masha hamwe no muri Gahwazi ya kabiri uramatari w'intara ya Bubanza Taxis niunge ko avuga ko bitava ku bukene bw'ibifungurwa muri yo ntara ariko ko biva ku kutamenya ingaburo zibereye abana ku bavyeyi
twemeza ko hariho ubukene ku miryango imwe imwe mugabo sico bivako hariho by'ukuri ukutamenya kugaburira abana babo komine ya Mpanda igitegwa ca mbere fise no muceri hamwe n'ikigazi uno munsi imboga zose zirahari hari hirengarenga hari hamakubi n'uvuga nk'ivyatsi vyimeza sinizo baje kugura amafaranga kuko ziri imeza rero ufashe ayo makubi ugashiramwo ayo mavuta ugaheza ukagaburira umwana ubwo bugari cyangwa umuceri umwana ntashobora kugwarana kwashi abakuri mitumba bakaza barabahimiriza ku mitumba abandi nabo bakegera ibigo hari ibigo ngaha vyuguruwe bita farne hariho abafasoni bakorera hamwe bagaheza bakaza barazana kabo bana babereka ingene bavanga imfungurwa kugira ngo bakire iyo ngwara yo gufungura nabi kandi turamaze kubona ko bifasha
ababyeyi bafise abana bakiri bato muri site Nyunzwe yo muri komine Rugazi bayaze n'icyo cy'u America bavuga ko ico kigo cyabafasha mu bijyanye n'inyigisho ariko bagahura n'ingorane yo kubura ifungurwa bategura basubiye mu mihani wabo uyu numwe muri bo avuga ko uretse n'ivyo ico kigo Farne cyabigisha gukinjika ifungurwa z'abana cyabarizwa muri komine Mpanda gusa kitagikora
batweze ngene duhingura ifungurwa z'abana bivuye mu byo turimo ariko rero ibyo batubwira duhingura hari gihe kenshi tutabironka urashoboye kuronka amahera make udashobora kuronka birya byose batwigisha kubitunganya irya miryango y'ifungurwa rero umva udashoboye kuyironka ngo yikoranye mu kuyitunganya bigashika ukaronka irengarenga zigaragara cyangwa isombe zigaragara ukabura rya yirya fuyibye mukabura n'ingazi ushira mu rumva ntibigenda neza aho rya bitwigisha icyo kigo cya Farne cyarakoze mu mwaka uheze ariko muri uwo mwaka ntabwo cyabandanije kwana banyana ngira uburyo bwabaye buto
iruhande y'ivyo imiryango yo mu masite nka yose muri rusangi nta matongo ifise yo kurima tukibutsa ko ahanini ibeshejweho no gucingero abinanase bashobora kurondera amatongo bakota amafaranga umurima upima imetero 15 kuri 60 urimamwo igitegwa kanaka ivyo abanyagihugu bita irobo ukotwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100 ayo nayo bavuga ko kuyaronka ari ngorane kuri bo aba ni bamwe mu miryango yo muri site Nyunzwe bavuga ko ari nayo ntandaro y'ingwara zo gufungura nabi ku bana babo
igituma abana badafungura neza urabona ntandimiro bafise barima ntahantu hariho batagucitasha no kuvuga ngaha twebwe nka twe tuba ku maparasera ambere sinzi ukuntu tuzava tubigenza no kwibata zo kuyiba aha twebwe naho tuta mu maprodi ya kolonel tasha ntayo turonka kubera iki hagenda abantu benshi bo mu ntara zose ntaho turonka tukuyo tasha ntaho dufise turima niyo mpamvu
aha bana urabiri tubusa urase ko dusambe bakatujya tugaragara bakarara uko bakanywa amazi bakaca baryama nkacho birire urabona hari kwese tuba ku maparasera ntaho saharima rona umwaka ntanu waronse n'izinote ngo nkote ndugaje na gatoyi naye gukote naho harazinze irabo ya ahantu tere nyumba ati ibigori umva hose harazinze urumva tayafise nturonka ayo muheru kotese ni ndare cyikuma yinzira uko nyene
ababyeyi bafise abana biga ku mashure abafungurira ifungurwa bahabwa n'umugambi wita ifungurwa pam bavuga ko batomborera kuko igitigiri cyabo bagaburira muhira kigabanuka ariko bikababaza abana kuko bavuga ko bahabwa intica nikize ku ishure nta kiruta imana suavisi ni umwana yiga mu mwaka wa kabiri w'intango atubwira ingere umubyeyi wiwe amuraza ubusa abimuhora
ejo mwijoro bandagije ubusa nubona kintu kinzira sinarose cyo fungura
mama yakubwiye ngo ikino yabwe ntavya afise canke ntayabitese
yarabitetse barase kubimba
kubera iki
bavuga ngo ku ishuri ngo turarya ngo tuvayo ngo twahinze basangira nabo babiri babiri nturya cyane ngo uhimbe
imiryango ifise abana bageramiwe n'ingwara zo gufungura nabi ahanini niyateshejwe izabo igihe cy'intambara zahitiye mu gihugu cy'u Burundi twibutse kandi ko intara ya Bubanza iri mu zakozwe ko n'ingaruka zivuye kwihindagurika ry'ibihe mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Your time on fancy cars, but life is surreal, don't you think so? See, no
Dusozere ikiganiro cyacu mwakoze mwe mwatwumviriza ncuti bakunze ariko imbere yuko duhana gahindu kirenda batumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri sanga muzakurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda Diane nahazwe rero na Innocent Kimenyi mari kumwe muri uno mwanya tudasize inyuma Engineer Justin yari muhinga bw'ivyuma twemi tuyikurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu
Ababandanyije gutega amatwi radijwi rya Amerika mu masegonda make saa kumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri aya masaha. Kaze mwese mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika.